Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi ni Edirwe mu basuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu. Tudatinze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe na Aloyce Bigirimana.
Mwaramutse Edi, mwaramutse baduteze amatwi, turayahera kuyavugwa ku karere k'ibiyaga binini, sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPIJ ku munsi wa mbere yarategetse gusubiramwo kwihweza neza amafaranga y'indishi y'akababaro yemerewe ababuze ababo mu bwicanyi bwagirizwa Bosco Ntaganda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. CPI ivuga ko igitigiri cyatanzwe cy'abantu bazuhabwa ayo mafaranga kirimwo igifungu. Ntaganda yataziriwe umwicanyi ruhebwa ku butegetsi bwiwe bwaranzwe n'iterabwoba muri RDC mu ntango z'imyaka y'ibihumbi bibiri. Yatawe mu ibohero mu 2019 ku byaha byo mu ntambara hamwe n'ibyaha ku kiremwa muntu. Mu mwaka uheze sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yamuciriye kuriha imiliyoni 30 zo gushumbusha abagize ingaruka z'ubwo bwicanyi. Yagirizwa kuba yakoresheje abana mu gisirikare n'ibyaha byo gusambanya abakenyezi ku nguvu. Ntibiramenyekana igihe sentare izosubira kwemeza igitigiri gishasha cy'amafaranga yo gushumbusha abo bantu, ariko iyi ngingo ciyetevya icyitebya igikorwa cyo gushumbusha abakozweho nayo mabi agashumbusha bari bamaze imyaka barindiriye. Ntaganda w'imyaka 48 yavukiye mu gihugu cy'u Rwanda, yabaye uwa mbere yagirijwe na sentare CPI ibyaha byo kugira abaja abanyagihugu. Muri Afrika kandi igisirikare cya Somalia kivuga ko ibitero cyakoze mu ntara ya Hirane kimaze kwigarurira uturere 20 twari twarafashwe n'umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab. Intwazangabo mu gisirikare cya leta ya Somalia kapitene Mohamed Ibrahim Daoud yabwijwe rya Amerika ejo ku munsi wa mbere ko abasirikare bafatanije n'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho kandi bishe aba Al-Shabaab barenga ijana. Yemeza kandi ko bamaze kwigarurira uturere 20 twari mu minwe y'uwo muhari. Kapiteni Daoud yavuze ko abasirikare ba leta bafashe abandi bagwanyi 20 ba Al-Shabaab ari bazima. Yemeje ko igisirikare cyaronse ubufasha bw'indege mu kirere muri ibyo bikorwa, ariko yirinze kuvuga igihugu cyafashije muri ibyo bikorwa bya gisirikare byo hejuru. Mu itangazo ryasohotse ku munsi w'Imana, ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru muri Somalia bwavuze ko ibikorwa bya gisirikare ari bya mbere bikozwe mu gushyira mu ngiro imbono ya leta yo kurwanya iterabwoba kuva ubutegetsi buhindutse. Ni mu ntumbero kandi yo gukura mu gihugu ubutagigaruka Al-Shabaab nk'uko leta ya Somalia yabyiyemeje. Al-Shabaab ntacyo yavuze ku byavuzwe na leta ya Somalia, ariko yaheruka kwigamba ko yakoze ibitero by'amabombe muri iyo ntara ya Hirane ku basirikare ba Somalia.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ahandi havugwa ubwicanyi buvanye n'ibikorwa bya gisirikare muri Burkina Faso. Abasirikare babiri hamwe n'abakora iterabwoba barenga 10 barishwe ejo ku munsi wa mbere mu bitero byakozwe ku kambi y'abasirikare iri mu buraruko bw'ico gihugu. Igisirikare cyavuze ko ikirindiro cyacu kiri mu gisagara cya Deu mu karere ka Sahel cyatewe ku munsi w'Imana igihe abajihadiste bariko baragerageza kubinjiramwo ngo babihishemo. Iri tangazo ry'igisirikare ryavuze ko inyuma y'ico gitero abasirikare babiri bahasize ubuzima, abandi barenga 10 barakomereka. Ku ruhande rw'umwansi, abagwanyi baharugwa mu 10 barishwe inkoho hamwe n'amapikipiki birafatwa nk'uko bivugwa n'igisirikare cya Burkina Faso. Ibitero bikurikiye ibindi biheruka mu ntango z'uku kwezi, ibi navyo hakaba hapfuye abasivile 35 n'abandi 37 bakomeretse igihe igisasu cyatezwe mu ibarabara cyaturitsa imodokari barimwo hagati y'ibisagara bya Jibo na Buruzanga ni muraruko bw'ico gihugu cha Burkina Faso.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mivugo hanze y'umugabane wa Afrika haracabandanya havugwa intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ukraine yatangaje ku munsi wa mbere ko yigaruriye utundi turere tutari duke mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Ukraine ivuga ko yasubije inyuma abasirikare b'Uburusiya gushika ku rubibe ivyo bihugu biba bihana. Inyuma y'amezi Uburusiya bwari yiyagurira uturere, abategetsi ba Ukraine bavuze ko ibintu byahindutse kuva mu ntango z'uku kwezi kw'icyenda mu ntara ya Kharkiv. Mu ijambo yashikirije abanyagihugu ejo ku munsi wa mbere nk'uko yamabikora buri munsi, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko abasirikare ba Ukraine bamaze kwisubiza akarere kangana n'ibirometero kwadrato birenga ibihumbi bitandatu kuva mu ntango z'uku kwezi kw'icyenda. Yemeza kandi ko abasirikare biwe babandanya batera baje imbere. Ubushikiranganji bw'Uburusiya bwo kwivuna umwansi bwaremeye ko mu mpera z'indwi irangiye bwasubije inyuma abasirikare babwo, buvuga ko buriko burabakoraniriza mu ntara ya Donetsk iri mu seruko. Umutegetsi mukuru mu gisirikare cya Amerika we yavuze jo kuwa mbere ko abanya Ukraine bariko batera baje imbere mu twigoro two kwisubiza uturere twanyazwe mu bumanuko n'ubuseruko bw'ico gihugu.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikiye no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri uyu wa mbere mu Burundi hatowe abagize urwego rw'abahuza bo ku mitumba n'amakaritsiye basimbuye urwego rw'abashingantahe.
Twagomba kwibutsa ko ubushingantahe ari ibanga, ari akarorero, ari umuco n'akaranga k'igihugu cy'u Burundi. Kubutakaza no guta ibanga no guta umuco no kwishyira mu muzimagiza.
Uwo ni Ernest Nkurunziza, ni umunyamabanga w'ihuriro Forske mu Burundi. Abarundi barenga 500 bamaze amezi abiri basaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bakambitse mu nkambi y'agateganyo ya Sanje, bavuga ko bugarijwe n'ikibazo cy'inzara. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure, muracyari kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi, aho umwaka mushya w'amashuri watangiye kuri uyu wa mbere. Utangiye mu gihugu havugwa ikibazo cy'amashuri menshi adafite ibikoresho bihagije n'ubucucike bw'abanyeshuri mu mashuri. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Nane zoro cyane kuba nkuye kake. Kare nkaba nari ndahashashaye ndahashaka. Nifuza kuzoronka akazi mpeza amashuri. Kaminuza yose nzoyiheza.
Aka kana kakigeme ni kamwe mu bihumbi by'abanyeshuri batangiye umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2022 ushira ibihumbi 2023 mu Burundi, bo mu mashuri y'intango nshingiro n'ayisumbuye. Cyo kimwe na bagenzi be bo ku ishuri nshingiro rya Ubanza ya mbere bishimiye kuba bahonyoje ikirenge mu mwaka w'indwi ya mbere.
Ngiye kubyifatamo neza kubera ngiye mu bindi numva nezerewe akamwemwe ni kenshi.
Niteguye ko nzoza ndavuga utuntu nyine nkatwa mu bindi
nzoza ndiga ntagufina nyene nsome kaye ndabiborosa
ka kubishyira mu mutwe nimboro
ndahimbaye rwose kuba navuye mu ziga niforome za kaki.
Nane zoro cyane kuba nkuye kaki. Kare nkaba nari ndahashashaye ndahashaka. Nifuza kuzoronka akazi mpeza amashuri. Kaminuza yose nzoyiheza.
Ego vrema urugendo rw'acu rurerure no bahandura kuzaza kwishinga ubwo buhumbu.
Abe nawe bemeza ko ari hamwe nyene yibanga rigererwa naho ubundi bikoresho by'ishure byaduze ku rugero ruteye ubwoba.
Nkaje ndeje ubujyo mbayeho ntago mbona yuko noronka amafaranga kugura makaye kuko urebye igiciro ni kirekire cyane. Ntago twashobora kuronka amafaranga yo kwigisha abana bazokwicara no mwaka. Ntago bazokwiga kabisa kubera urebye kuntu tubayeho n'ukuntu igiciro n'ibintu byose biguma biduga makaye. Oya ararenze
pe. Ko tubona tubamenga ibi biciro byarenze hanire. Uraje umuntu ariko araja kubaza sanfe ugasanga bariko bakubwira ko ari noti ya 2.
Kaye impapuro ijana twahora tuyigura amafaranga atarenga 1,000 cyangwa ari munsi y'1,000. Ariko umunsi ugwa amafaranga 2,000. N'ayandi makaye yose sosi zaraduze. Abone tugiye kuri uniforme. Icuraba rero nk'abantu bari baciriritse. Benshi n'ukuri bariko barahagarika ibyo gusubiza abana ku ishuri.
N'abana ku buryo kwaturiza ku ishure abanyeshure niborohewe mu gushika aho biga cyane cyane bakureya amashure y'indaro yabatumbereye bitewe n'ubukene bw'ibitoro. Aba bavuganye n'iryo rya Amerika bari ku murwa mukuru wa politiki Gitega.
Tena vikarus ndiko ndagenda muri Kiganda nakoresheje amafaranga imicu ko tugabanirize ibiciro tugaza turagenda ku biciro bigufiya kuko biradusohora imitaya nyinshi ubwo yadushiyeho twe
agenda i Bujumbura na Cimakama nje kwigino onye amerameshe nk'ibihumbi nka 20 twakoresha nk'ibihumbi 10
navuye mwari ndiko njikarus aya nyene biragoye nyene yahuko kuraba bagapfuma bakunguza kubera nyene biratugora nko gusahura abavyeyi nyene namwe murabibona
nje gukoresha
murengera ahikiro kigeze ku 3 cy'umuceri biharage navyo ku 1,800 ngeranije nko mwaka uheze twagaburira abana bashika ku 300 nshura guhura n'amafaranga leta iduha ku munyeshuri ayo mafaranga 800 cyangwa 900 akongererezwa niburi n'uko umwana bo muha basi 15 ku munsi.
Joseph Nyandwi umuyobozi w'indero mu Cibitoke asaba abayobozi gutahura kigoro ka leta mu bihe by'ubukene irimwo.
Abayobozi b'amashuri arifite uburaro nuko bagerageza kujya barabi bagerageza kuyakoresha neza babandanya bakoresha neza cyane cyane ko babona ko leta yagize akunguro isahiriza iravye uko bishyiro bimeze.
Umwaka w'ishure watangujwe ku rwego rw'igihugu n'umushikiranganji w'indero François Habyarimana yahisemo kuja mu ntara ya Kayanza mu buraruko. Yagabishije abarimu baterinda abanyeshure n'abatakazi bakaja kwisuma amahandi.
So kwibagira gusubira kuvunira kagohe abarezi bamwe badakora akazi bajejwe usanga bigiriye gukora ibyabo bataye abanyeshure mu mashure bagacererwa canke bagasiba uko bishakiye be nabo bayobozi canke abo bigisha bazohanwa hisunzwe amategeko. Nico kwibagira kandi kugabisha babarezi bataye umurongo bakagoba izo baragiye dusabye abajejwe indero intwaro n'ubutungane guhasha iyo ngeso iranduranwe n'imizi mu gihugu cyacu.
Ku rubuga rwe rwa Twitter Perezida Evariste Ndayishimiye yanditse agira ati uyu munsi abana b'u Burundi batangura umwaka w'ishure mushasha ndabifurije amagara meza ubwitonzi n'ubwira kugira ngo bige bamenya kuko aribo kazoza igihugu cyacu. Dusabiye abigisha abarezi gukomera kwibanga bidasanzwe ryo kurerera u Burundi. Eroje uri kaneza ijuru rya Amerika.
Tukivuga ku banyeshuri baraye batangiye umwaka mushya w'amashuri benshi ugasanga nta bikoresho bafite, umurundi kazi Chancel bamuhaye wita ku burezi bw'abana afatanije n'umuryango bafite ubumuga bw'uruhu batanze inkunga igizwe n'ibikoresho ku bana b'imiryango ikennye mu ntara ya Muyinga. Bamuhaye yavuganye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka.
Ibintu biratinze ku masoko, kuvuga ngo ni ibikoresho by'ishuri byonyine, ibintu byose bya nkenerwa birazimbye. Rero wagera ku bikoresho by'ishuri usanga bigoye cyane. Rero wa mwana wa ntawone ikora canke babana bava mu miryango dafite uburyo bwinshi, kwaca usanga biriko biragorana. rero iyo ntambara niyo novuga nyamukuru turiko turagira yukuronka ibikoresho by'ishuri byarazimbye ukaje usanga na bamwe bahora badushigikira kubera ubukene canke nabone ubuzima buzimbye muri no minsi ukaje usanga biragoye ko babandanye badushigikira kwa kundi nyene ntambara mwe turiko turagira muri uno mwanya mu ntango zo gutangura ishuri muri uno mwaka w'ishuri 2022 ushira 2023.
Ku kibazo cerekeye abigisha bashobora ko aba basambanya abana b'abanyeshure nk'abanyeshure mufasha impanuro zimwe zimwe mu bamwe batekereye batangura amashuri zo bari nk'izi.
Ica mbere na mbere novuga twatekereye abana bacu ni kugenda bafise intumbero intumbero umunyeshuri agira niyo kwikonsantra ku bijanye n'ishuri gukunda ishuri kugenda umuntu mu mutwe wiwe harimo iby'ishuri gusa rero umuntu ariko aravuga kuri ico kibazo c'abigisha usanga bakora iryo kosa ryo gufata ku nguvu abana bakurikirana abana bigisha ahanini impanuro canke ikintu ko bitumbereza cane cane ku bana no kuri abo bigisha cyane cyane kuko nibo baba bakeneye kurira abo bana nibo baba bakeneye kuba mu kibanza cy'ababyeyi mu gihe ababyeyi bataba bahari rero nabona umuntu ntiyoreka kubaha impanuro ntiyoreka kubaha impanuro yo kubabwira bahora bakora ibyo bintu bakisubirako kuko yuko turashaka kurerera Uburundi yuko turategura akazoza keza k'aba bana rero iyo hagiyemo bene ibyo byo usanga nicyo tuba turiko turashaka gushika ko bidakunda
turumva yuko nk'ibigo musanzwe mufashisha kw'abana nko mu ntara ya Murambya muyinga musanzwe mufasha abana ugwaruka mwiteguriye gufasha uno mwaka kugira ngo batangure neza amashuri n'ibihe bintu ugiye kubafashisha kugira ngo bagire umwaka mwiza
abana dusanzwe dukurikirana no mwaka dusa abana 228 muri abana harimo abana bagera ku 70 b'abadinoti bava mu ntara ya Muyinga na Gitega abandi akaba ari abana ba mu ntara ya Murambya ku Minukei rero muri abo imitsi dusa umwaka w'ishuri utanguye tubaha isakoshi amakaye 10 hamwe n'amakaramu 5 uniforme hamwe n'ibirato niyo dukunze kwita kit scolaire duha umwana mu gihe umwaka w'ishuri utanguye
Chancelle bamuhaye urakoze cyane ku kanya haye radijwe rya Amerika urakoze cyane
nanje ndabashimiye cyane
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika Umubirigi kazi wavukiye mu Rwanda warumaze imyaka 52 ashaka umuryango we yawubonye binyuze mu kiganiro agasaro kaburaga kwijwi rya Amerika ibindi kuri inkuru twumve Venuste Nshimiyimana
Madame Melene Veline Schmidt w'imyaka 70 yatandukanjwe na nyina kimara kuvuka ashyirwa muri kimwe mu bigo byareraga abana bavutse hagati y'abagabo b'ababirigi n'abanyarwandakazi mu gihe cya gikolonize umubyeyi we Pierre Schmidt wari umukozi w'ubutegetsi bwa gikoloni mbirigi muri teritwari ya Rwanda Urundi ntiyigeze abwira umukobwa we izina rya nyina amaze kugira imyaka 19 havuye muri Amerika aho yari yoherejwe na se kwiga amashuri yisumbuye Madame Melene Veline Schmidt yatangiye urugendo rwo gushaka inkomoko ye yitabaje ubutegetsi bw'ububirigi ndetse ajya no ku biro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira OIM ariko araheba nyuma y'imyaka 51 ashakisha abifashijwemo n'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abametisi Métis du Monde rikorera mu Bubiligi yaje mu kiganiro agasaro kaburaga avuga ko yumva ijwi rimubwira ko agifite abavandimwe
ndashaka rwose kubona umuryango wanjye ndende cyane ntabwo nshaka gupfa ntarabona umuryango wanjye
Nous allons vous aider, madame. La voix de l'Amérique, vous avez fait un ami qui gège, et vous êtes d'Amérique, vous avez fait un ami qui gagne, ou vous avez fait un ami qui gagne.
Ndabashimiye cyane rwose.
Nyuma y'ukwezi kumwiyumvikanye ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro wa Gasaro Kaburaga n'ubushakashatsi budahwema yahuye n'umuvandimwe umwe rukumbi usigaye ku isi, inkuru yayakiranye igishyika cyinshi.
I've shed all my tears before I've cried so much. Now I'm just lucky enough to be able to see more people there. And then they're capable. They have the capacity to do it.
Venduste yakoze akazi karenge y'ubwenge
cyane cyane nabibonye nawe kandi urakoze n'uwo mubyeyi utereye picha umubwira urakoze cyane akaba rwose uwo muntu nzakubonye.
Azaza
vuba rwose. Uwo ni Antoinette Unkunda uyobora ishyirahamwe Métis du Monde ryakomeje gushyigikira Madame Hélène Eveline Schmidt muri gahunda yo gushaka umuryango we. Ishyirahamwe rifitanye ubufatanye bwihariye n'ijwi ry'Amerika dufasha aba Métis baburanye n'imiryango yabo guhura nayo.
Abarundi barenga 500 bamaze amezi abiri basaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho bakambitse mu nkambi y'agateganyo ya Sanje. Bavuga ko bugari n'inzara kuko bamaze icyumweru badahabwa ibifungurwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo mu mujyi wa Uvira.
Aba barundi biganjemo mu ntara cy'ibitoki bari gusaba ubuhungiro muri Congo, aho bakambitse muri Sanje. Bamwe bari munsi y'ibiti, abandi bari mu rupangu, mu gihe abandi nabo bari mu bihangare. Shimira Imana Desire n'umwe mu barundi bari gusaba ubuhungiro muri Congo, yageze muri inkambi y'agateganyo ya Sanje mu kwezi kwa gatandatu avuye mu ntara cy'ibitoki komine Rugombo. Avuga yuko yahunze igihugu cyiwe bitewe n'uko yahohoterwaga n'urubyiruko gushaka riri ku butegetsi mu Burundi.
Icyatumye mpunga jewe nakorewe umugambwe CNR abo tuzasangiye umugambwe rero nibo bantoteje ngo kubera tuzavuga ururimi rumwe. Iyo bagiye mu myiyerekano jewe sindimwo, iyo bagiye mu bikorwa byabo jewe sindimwo. Nicyo cyatumye jewe basabanyamura nka ndomo kugira ngo bakomore ntibakwirukana ku murango, barakureka ukaryama mu nzu. Maze kwinjira mu nzu isaze n'ijoro cyangwa saa tanu bumva basibiye ku muryango bafite imigere soho tukumesure n'imvugo bakoresha. Hanyuma rero ubonye aho uca ukaca wiruka, aho niho usubirayo ko nta mutekano wawe uhari.
Ku bwa Sibomana Elizabeth wavuye mu ntara ya Gitega nawe yemeza yuko yahisemo guhungira muri Congo nyuma y'aho umugabo we shimutiwe n'abantu bataramenyekana.
Baradutoteje tubayeho nabi, abagabo barabomora, aba bana tubafise uko ntibafise base, nimba base bazogaruka ntitubizi. Ubwo rero mudutabara mukadufasha. Impamvu natumye mpunga baratoteje umugabo wanjye aromoka
avuye mu ntara abandi bamutoteje
mu ntara ya Gitega.
Ni mbande bamutoteje
ntitubizi, tubaza kubomora inzu.
Gute
baraza bagabomora inzu ngo usohoka hanyuma mbere mu kugenda yanyuze mu idirishya ariruka.
Aba barundi bari gusaba ubuhungiro baramu nkambi y'agateganyo ya Sanje bagaragaza yuko ubugarijwe n'inzara kuko bamaze icyumweru badahabwa ibifungurwa.
Nagiye guhiga mu bakongomana akazi nakabuze, ndavuyemo ndatashe, ndi mu twana dutanu. Uyu munsi kugira dufungure ni ingorane.
Biragenda gute kugira ngo ufungure wowe?
Kugira ngo dufungure ngaho umuntu aragenda guhiga akazi mu bakongomani akabura akazi. Hari igihe utombora ugasanga uraronse wagura ku kajumbu umuntu agafungura.
Gusa bamwe muri abo barundi basobanura yuko kugira ngo bafungure barinda kujya gutera ibiraka mu mirimo y'abaturage b'abakongomani.
Hano biragoye n'ujye ubona asohora isuka akagenda gukora, hari igihe abagize amahirwe akaronka nk'umukongomani bamenyana ngaha akaba ari waza kumuha ako kazi. Ariko ngaho utarusa umukongomani mumenyana guha akazi ugenda uragenda itazi uraguma ngaho hanyuma urose nyine uraronka ukaronka umuntu akutwara ukagenda guhiga kugira agende mugabo mugihe utagica wirirwa inzara n'abana bakirirwa inzara nawe ukarangizara.
Aze ibibazo biyo cyane twirira abagabo n'ikibazo kirekire cyane abadabona mitende urarengana gatoyi hari aho bita abadejeme cyane anere aho nyine urafashwe hari ngene warose niyongero ufatiwe mu nzira kubera atakundi cyari urari mu gahinga wemerwa ibatwa 2500 waronka ukamusigira mukabandanye ukahita ubwira umwana byagenze kunanze kumererwa nabi ageza wakubiswe zaga telefone aho gasize ngaho nyene ntajwe kwa gushwa rufite ariko nakonje kwa cyangwa
Frank Ngandu ahagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri sangi avuga yuko kuva mu kwezi kwa gatandatu bamaze kwakira abarundi barenga 500 basaba ubuhungiro andi makuru ava mu gihugu cy'u Burundi yemeza yuko muri abo barundi baza gusaba ubuhungiro biganjemo mu ntara ya Cibitoki bahunze zarabitewe n'uko imyaka bahinze yishwe n'izuba ryinshi ryavuye Conveda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
Bakunzi baradijwe rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri mu mirongo gwenda n'ugwenda n'ibikeze
naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibicicenda
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Shuti mwarimu duteza amatwi aha niho ibiganiro byacu bihumurije ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibiganiro kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
Yabai, Radio, it's America.